kuburo ngo igwego rw'igihugu rujeje guteza imbere Burundi Agence de Développement du Burundi ihangiro nyamukuru no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu ku buryo igihugu kizohora kitunganiriza imigambi kitarinze kurindira ifashanyo mva makungu ubona ko nyinshi zahagaritswe n'abafashe igihugu nk'uko ubwo rwego rubivuga. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru I Bujumbura, Desire Musharitse yavuze ko mu mezi atandatu aheze icyo kigo cyashimikiye mu korohereza abagwizatunga.
Hashinzwe amashyirahamwe 2673 abantu biyandikishije ku giti cyabo abo twita personnes physiques nabo bakaba ari 2255. Mu bijyanye n'uburusho ikigo ADB cyatanze impapuro 21 zitanga uburenganzira bwo kuronka ubusho, hakaba hagekanije umutahe ungana miliyaridi 354 n'imiliyoni 885,000 amafaranga y'u Burundi. Ubuzi buzotangwa bukaba bungana 916. Muri ayo mashyirahamwe 21 yaronkeje uburusho, 10 niyo mu gisata cyo guhingura, akaba afise ibice 63 kwijana by'umutahe wose.
Naho biruko abagwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta nk'ishyirahamwe Oricom babona ko igihugu gitanga uburusho burenze ubwategekanijwe n'amategeko. Gabriel Fyiri atwara Oricom arafise amakenga no kubuzi ikigo ADB cemeza ko bwatanzwe mu gihe hakibonekeza ubushomeri bwinshi mu gihugu.
Mugabo bo bavuga yuko batanze akazi baravye mu mpapuro, mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwa kino gihugu cacu ruri hagati ya 35 na 68% kwijana. Ibitarigera bibaho kuva Burundi bwitwa Burundi mwa kino gihugu cacu. Uburundi uno munsi buri mu bihugu bibiri vya mbere bifise urugero rw'ubukene burenze burenga mbere ku bice 70%, kuko iyo imitahe hari ibintu by'amafaranga y'agaciro cyane cyane amafaranga y'igihugu aragira akamaro. Bije ya leta bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho bw'imiliyaridi 18 mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyaridi 100 to 200 ku mwaka, ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe. Twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma arivyo biri imbere cyane ku buryo atasoko n'imwe ishobora gutangwa hadashizwe imbere ibintu by'ibiturire.
Aha Desire Musharitse atwara ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere Burundi arahumuriza ko icyo kigo cishikira ku rubuga
mbere yo gukurikirana uburusho butangwa ko bukoreshwa icyo bwasabiwe. Hatangiye impapuro mfata kibanza 74 izo twita certificat de conformité. Ikigo ADB kiragendera amashyirahamwe yahawe uturusho mu ntumbero yo kwirabira ibibazo ayo mashyirahamwe ahura nabyo, kuraba aho abanyamitahe bagejeje ibikorwa biyemeje, ukuraba ikoreshwa ry'uturusho bahawe, kwirabira ubuzi bumaze gutangwa, hamwe no kwigira hamwe ibyokorwa kugira ngo dutore umuti w'ibibazo baba basanzwe bafite.
Kugira iterambere rishike mu bisata byose by'ubutunzi, ikigo ADB kimenyesha ko catandukiriye n'urudandazwa rw'ubuki n'ibindi bitari bimenyerewe yamara byinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro.
Ihayanishagurisha ry'umwimbu wavuye mu vyamwa imbogwa n'amashugwe mu ntumbero yo gushira ahabona umwimbu uva mu vyamwa imboga n'amashugwe, kwerekana abakoreye muri icyo gisata n'uturusho twabo, kurabira hamwe intambamyi abarimyi n'abahingura ivyamwa bahura nazo. Harabaye kandi uruganda rwo gukarihiriza ubwenge abavumbi mu ntumbero yo kugwiza ubuki bushobora gusorwa hanze y'igihugu. Kurabira hamwe intambamyi zo gusorera hanze icamwa kivuka mu Burundi.
Umukuru w'igihugu nawe nyene yaheruka gushikiriza kwihangira ugiwe ari gukora uko ashoboye kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisununure. Yamara arahuza n'abagwanya ibiturire kwa kiragahaze kubera atibonekeza abasesagura amatungo ya leta n'abajya ibiture canke abaca mu kinywabi mu rudandazwa rw'amagendo. Aha ikigo ADB yemeje naho nyene kuyishikira kugira ngo abaca mu kinywabi bigishwe neza no gukora urudandazwa ruzwi n'amategeko bagatanga n'amakori. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.